Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru ni ubukonje bukabije cyane bwugarije leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu barenze miliyoni imwe n'igice nibo batari bafite amatara. Urebye abantu benshi bari bafite amatara n'abantu baturiye hafi n'ibitaro, kandi amatara bayasaranganya. Tukireba baguhaye amatara tupe undi gutyo yindi karitsiye gutyo gutyo bagendaga bayasaranganya.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda baba muri Texas, turaza kumwumva ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru. Mu Rwanda, FIFA yafunguye i Kigali icyicaro cyayo cy'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikize bya mbere ku isi G7 uyu munsi iriga uburyo bwo gufasha ibihugu bikennye kubona inkingo za COVID. Naho muri Somalia, abasirikari barashe ku baturage bari mu myigaragambyo i Mogadisho, umurwa mukuru w'igihugu. Nimujye kure rero. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Uyu munsi abakuru b'ibihugu birindwi bikize cyane ku isi G7 barakora inama yabo ya mbere president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden abarimo. Kurwanya virusi ya corona ni kimwe mu bibazo biri ku murongo wa mbere w'ibyigwa. Inama ya G7 igizwe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage n'Ubuyapani, hiyongereyeho perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na perezida wa komisiyo yawo. Inama yagombaga kuba yarateraniye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, ariko yarasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Iyuyu munsi irabera ku buhanga bwa video. Niyo ya mbere na mbere President Joe Biden agiyemo nk'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe ndetse na minisitiri w'intebe mushya w'Ubutaliyani Mario Draghi, umaze icyumweru kimwe gusa mu mirimo ye. Nk'uko Maison Blanche Presidence y'Amerika yabitangaje, Joe Biden aravuga ku mugaragaro ko guverinoma ye yiteguye gushyira amadolari miliyari enye muri COVAX, gahunda ya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yo kugeza inkingo za COVID mu bihugu bikennye. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wo uratangaza ko uzashyira muri COVAX amadolari arenga miliyari imwe na miliyoni 200 n'andi madolari arenga miliyoni 120 yo gutera inkunga ibikorwa byo gukingira abaturage ba Afurika virusi ya corona. Uzayanyuza muri Afurika CDC, ikigo cya Afurika gishinzwe kugenzura no gukumira indwara. Muri iyi nama ya G7 kandi, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aratangariza isi ku mugaragaro ko igihugu cye cyasubiye mu masezerano y'i Paris ku mihindagurikire y'ibihe. Fidel Niyongabo arakomerezaho.
Iyo ngingo yafashwe no munsi kwa gatanu yatanze icyizere gikomeye ko Amerika izokongereza intererano y'amafaranga agenewe gufasha ibihugu bikennye kwijukira amasoko ntanga nguvu atagera miliyoni idukikije, hamwe no guhangana n'ibihe bigenda birahindagurika mu gihe isitera ishuha kurushiriza. Perezida Trump yavuye mu masezerano y'i Paris yatewe ku igikumu mu mwaka w'2015 yanase gutanga 2.3 miliyadi zitatu z'amadora yari yemeye gutangwa n'uwo yari yasubiriye Perezida Barack Obama, yari agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Yamara yaratanze amafaranga agenewe kubaka uburyo ukoresha imishwarara y'izuba muri Afurika no gukingira abanyagihugu ibihuhusi n'imyuzure muri Aziya. Ivyo vyari mu mugambi w'imfashanyo ijejwe iterambere mu makungu. hari icyizere kinini ko leta ya Biden izoshira mu bikorwa umuhango wayo wo gutanga amafaranga yemeye agenewe gufasha ibihugu bikenye guhangana n'icyo kibazo. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka urangiye w'2020, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragabishije ibihugu bitunze ko biriko birikwega ku muhango vyemeye w'imiliyari 100 y'amadolari ku mwaka agenewe gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije hamwe no guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Somalia abashinzwe umutekano barashe ku baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana gutinza amatora y'umukuru w'igihugu. Frederic Nkundikije aratubwira uko byagenze.
Iryo bara ryabereye ku murwa mukuru Mogadisho uyu munsi ku wa gatanu, inyuma yaho ibisasu bikomeye biturikiye ku kibanza cy'indege gikuru, maze abapolisi bagaca bakoresha imodoka za gisirikare mu kuzibira amabarabara makuru yariko abera ku myirekano. Urwo ruhagarara rwaduse amasaha make inyuma yaho abategetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abakuru mirwi rwanyu ubutegetsi batangarije ko inkoho zasanye mu micungaro yo kukihimba kwa perezida muri iri joro ryakeye. Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed ari mu yabira muri iki gihe igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri, amatora yari kubera ko yarenganye atanyisha ibibazo ijanye n'ukuntu amatora yatunganywa zibonetse. Inkuru zasanye zatanguye kumvikana nyuma yaho umushikiranganji wa mbere Hassan al-Kaira atanguje imyerekano yo kwiyamiza leta. Mu ijambo yashikirije yavuze kuri soro zarashwe zaguye ku kibanza cy'indege igihe abagira imyerekano bariko barahunga. Bamwe muri bo bagabishije leta ko ivyo bitero byo kwihora bishobora gutuma haba ubwicanyi ukabije. Ishirahamwe mpuzabakungu rya Marya Teakamu abategetsi ba Somalia kabasaba gutorera inyishu mu buryo bwihutirwa ibibazo biri hagati y'abanyapolitika.
Tukiri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, umuryango w'abibumbye uremeza ko ubwicanyi buri muri Sudani y'Epfo buruta kure ubwabaye mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abene gihugu yamaze imyaka 6 kuva mu kwezi kwa 12 mu 2013 kugera mu kwa kabiri 2020 hagati ya president Salva Kiir na vice president we Riek Machar. Frederic Nkundikije komeza.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje raporo y'umunsi ku wa gatanu, rikaba kandi yareze abategetsi bakomeye b'icyo gihugu ko bashigikiye imirwi y'abitwaje ibirwanisho baharurwa mu bihumbi. Iyo raporo nshasha imurwi bahonihujejwe kubahiriza hagati y'akazi na muntu mu gihugu cya Sudani y'Epfo iragabisha ko abasivile bagiramiwe n'ubugizi bwa nabi burimo gufatwa ku nguvu hamwe no kunyuruzwa. Ingwano yabaye hagati y'abanyagihugu mu gihugu cya Sudani y'Epfo yahitanye ubuzima bw'abantu bashika 400. Umukuru uyu murwi Yasmin Nasoka avuga ko atankeka abategetsi bo ku rwego rwo hejuru aribo bariko baratunganya ubwo bwicanyi. Avuga kandi ku bitero bikorwa ku basivile yisunga ubwoko kandi bihagarariwe n'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi bashikiwe n'abatavuga rumwe na leta. Abanyagihugu amajana n'amajana baramaze kwicwa hagati y'uku kwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze. Umuvugizi wa perezida Salva Kiir yatangaje ko ataco ashobora kuvuga kuri iyo raporo ngo kuko atarayisoma.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Myanmar, imyigaragambyo y'abaturage barwanya kudeta yanze gucogora. Amahanga atangiye kubakubita ingabo mu bitugu afatira ibihano abasirikari bahiritse ubutegetsi bwa rubanda. Kudeta imaze ibyumweru bitatu ibaye. Abaturage nabo bamaze ibyumweru bitatu mu myigaragambyo badatinya abasirikari nabo buzuye mu mihanda buri gihe biteguye intambara. Ku itariki ya 9 y'uku kwezi abasirikare bakoresheje amasasu y'intambara. Umukobwa w'imyaka 20 wakomerekejwe n'isasu mu mutwe yitabye Imana uyu munsi. Niwe muntu wa mbere kugeza ubu uzwi uguye muri iyi myigaragambyo. Uyu munsi kandi usibye abaturage basanzwe byibura 3/4 by'abakozi ba leta nabo bahagaritse akazi bajya kwifatanya n'abandi baturage mu myigaragambyo. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, Canada n'Ubwongereza nabo bashyize ibihano ku gatsiko k'abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Canada ivuga ko yahanye abajenerali 9 naho Ubwongereza buvuga 3. Muri ibi bihano harimo kubima visa zo kujya muri ibi bihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Dominic Raab yatangaje ko bazafatanya n'inshuti mu rwego mpuzamahanga kugira ngo baryoze igisirikare cya Myanmar amabi gikora ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kandi baharanire ubutabera bw'abaturage ba Myanmar. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukanya byaga bigari. Mu Burundi amafaranga y'imisoro ava mu bucuruzi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro ntiyinjira mu kigega cya leta uko bikwiye. Ikigo cy'igihugu OBR n'ukuvuga Office Burundais des Recettes gishinzwe gutoza amakori n'amatagisi kirashaka kubikosora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri I Kigali mu Rwanda.
Igisata cyo kwimbiza habo n'ayandi mabuye y'agaciro nico cyabwirizwa kwinjiriza leta amafaranga menshi nkuko bivugwa n'ikigo OBR kijeje gutoza amakori n'amatagisi. Gusa ico kigo gitangazwa nuko atari ko bimeze. Ico kigo cerekana ko babwirizwa kwinjira n'imiburiburi ayarenga miliyoni 5 y'amadolari ya Amerika ariko kubo atani gice cayo cinjira. Ni muri ntumbero guhera ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu ico kigo catunganirije inyigisho abakora muri ico gisata cinzahabu. Standing enda kumana umuvugizi wa OBR yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari mu ntumbero yo kwigisha amategeko abakora ako kazi kugira ngo bashobore gutanga amakori n'amatagisi menshi.
Amategeko agenga amakori n'amatagisi aheruka guhinyanyurwa na cyane cyane mu gisata cyo gucukura ubutare n'agataka. Izo nyigisho zigamije gushyira ku gihe abo batanga kori bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagisi ufatiye ku mirimo bajejwe iyo gucukura no kudandaza ubutare.
Intara z'uburaruko cyane cyane intara ya Muyinga yatowe kuberamo izo nyigisho kubera ari yivamo inzahabu nyinshi kuruta ahandi. Abakorera akazi ko kwimbiza zahabu muri komine Butihinda imwe mu zigize intara ya Muyinga yimbuka inzahabu kurusha ahandi bo bavuga ko gutanga amakuru n'amatagisi atavyo bazi. Uwimana Jean-Claude arongoye runani rwabo bimba inzahabu koperative Kundakazi avuga ko ico bo bazi ari amafaranga batanga mu kigo kijeje kugenzura ubucukuzi bw'inzahabu gusa.
Numvuga yuko twebwe duhohotewe ko turi abantu batoya dushobora nawe kurije kuri kandi dusanzwe turi hafi ku busata de pase nini baturihira. Ni ukuvuga nk'ibyo bitanu by'amadolari cyangwa iyo duwa fixe $600 na n'utundi n'utundi no muri Afurika twarabiye bakatubwira yuko ata kintu na kimwe tutasubira kuriha ari uko bazuza barakura kuri iyo mbego gusa ibindi byose akaba bazobyimenyanira na mwebwe mu bintu by'amakori. Rero uno munsi twumvise ikindi gishasha ugatusanga ari amafaranga bo bari kipe kandi atari bo babyinye izo nzahabu atari bo bazinze.
Izo nyigisho zaratumiwemo n'abajejwe intwaro kuko ari bo babwirizwa guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange amakori n'amatagisi. Uyu arimo nama mpanuzi wa jambo ya komine Butihinda abona ko umuti ari uko amategeko yo gutoza amatagisi mu bimba amabuye y'agaciro yomenyeshwa abo vyega.
Twibaza ko abantu bamaze kumenya amategeko abakora icyo gikogwa wosanga bagwiriye mu ntumbero y'uko amatagisi n'amakori abwira biragaragara ko hariho amatunga kama twahawe n'Imana mugabo ntiyinjiza umwenda cyane nkuko byategezwa kugenda kuko uravye nk'imisozi imwe usanga irimo amabuye y'agaciro Euphrates. Iyi misenyi amakariyeri usanga henshi atarimo aracukurwa kukubera abenegihugu bari kuyacukura usanga batazi amategeko avyerekeye.
Abagwanya biturire bobo badomorotoki kwico gisata ciziziwe n'ibiturire gusa. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika Gabriel Ufyiri atwarisha Amoricom gishinze kugwanya ibiturire abona ko ari cyo gituma ico gisata c'ubutare atakinini giterera mu butunzi bw'igihugu.
Usanga leta n'igihugu bironka ubusa ugacyo sanga abantu bari mu gisata cy'ubutare nibo bunguka cyane gusumba nk'ubu ndabahakarorero mu mwaka uheze leta yavuze ko yashoye ibiro hafi amajana 5 biri gatoyi byinza habu mugabo ku isoko mpuzamakungu ibyo Burundi bwashoye birenga itoni 2 umuntu aracya yibaza none hafi igihumbi n'amajana 5 byinza habu byagiye hehe amafaranga yavyaciye aja hehe igisata rero cinza habu ni gisata kirimo ubusuma kirimo igiturire cyo gwego go hejuru kandi ntituhava twibaza neza yuko bamwe bamwe bari mu butegetsi n'abari bwegereye bari kure yavyo cyane
mu mwaka w'2019 ubushikiranganje bw'ubutare na gataka bwerekanye ko bwinjije mu kigega ca leta ayarenga miliyaridi 6 yabikigo Robert cyo kimwe n'ishami Oricom irwanya ibiturire barahuriza ko ayo mafaranga ari make ugereranije n'agaciro k'inzahabu ku isoko mpuzamakungu byeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika abaturage bagize imiryango irenga 300,000 muri leta ya Texas iri mu majyepfo y'igihugu bamaze iminsi barabuze amashanyarazi kubera ubukonje bukabije cyane batarabona mu mateka ya vubaha. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye n'umunyarwandakazi Kayitesi Lilian uba mu mujyi wa Austin amubaza uko bamerewe.
Amatara baradushuruje kuva kwa gatatu nijoro ejo twiriwe dufite amatara amazi nayo yagarutse ariko nayo dufite kuza ku mapayipi yamenetse imihanda highways turacyafunze kristo kabisa kristo nta kintu kiri muri sto uretse ibintu like plastic cups n'ibyo ariko ibiryo nta birimo so
amahahiro nta biryo birimo cyangwa abantu nibo badashobora kubona uko bajya guhaha
ababona ukuntu bajya guhaha abenshi ntabwo babona ukuntu bajya guhaha ariko babona uko bajya guhaha nta kintu kirimo amastores ari empty kabisa ibyinshi barabihashe ibyinshi barabijugunye kubera ko ntabwo atari arahari ibyinshi bintu byarapfuye amastores yabijugunye hari n'ibyo ujyayo ugasanga bakakubwira ngo ibi ntabwo babicuruza kubera ko urujya amatara amaze igihe atariho ibintu byarangiritse ntabwo babicuruza kubera ko ibintu biba biri muri mafuriza hashize iminsi atari amatara ahari ntabwo babigura
ku muntu uba hanze y'Amerika cyangwa mu yindi leta sa nk'umishusho rusange iyo leta ya Texas yagizweho ingaruka zingana gute abantu bagize ibibazo bangana iki
urebye ni bose aba bantu barenze miliyoni 1.5 nibo batari bafite amatara urebye abenshi bari bafite amatara n'abantu baturiye mu makaritsiye arimo ibitaro abandi abenshi nta matara bari bafite kandi amatara bayasaranganyaga tureba baguhaye amatara tupe undi munsi wayahiyindi karitsiye gutyo gutyo bagendaga bayasaranganya kugira ngo buri munsi abone amatara urebye ni abantu barenze miliyoni batari bafite umuriro
hari abazwi se bitabye Imana kubera icyo kibazo
hari bitabye Imana kubera ko bakoreshaga jenereta bazikoresha muri garaje kazana kabonje yo kusange kabica hari n'umugore wapfuye n'abana babiri uwe yishwe no kubera nabo bacanaga imodoka bakaguma kubera ubushyuhe bw'imodoka bonje yo kusange kabishije abantu bamaze gupfa bageze muri 28.
Mu gusoza wowe ku giti cyawe noneho ingaruka byakugizeho wowe bimeze bite?
Ingaruka byanjye maze icyumweru nakora ndi mu nzu ndagoma mva ubaho wanjye ndi kwa mushuti wanjye navuye mu rugo ejo bundi kwa gatatu nyine ko n'amatara mfite njya kwa mushuti wanjye njya kubayo kubera ko nawe amatara yari ubwo yaranciye iyo niyo ngaruka rero nta gukora nta abana ntabwo barimo kwiga urebye na interineti ntabwo tukaba dufite
ariko nk'uko umaze kumbwira biragenda bisubira mu buryo
bivuze bisubira mu buryo uyu munsi akazuba kaje n'ejo kaje mu gakeya byarangiye.
Tukiri kuri iyi nkuru y'ubukonje bukabije cyane bwugarije leta ya Texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe yavuganye n'umurundi Niyihambona Remy uba mu mujyi wa Houston.
Naho tuherereye guhera n'ubwaho byatangurira kubera kuwa mungu ku mugoroba saa 12 no twamenyeshwa ko ababara barayugawe ibintu bigiye kumera nabi twibaza ngo ibintu bisanzwe ko umusanzwe muzi ko dusanzwe tuba mu ntara ishushe igisagara igice kimwe ari ubugaragwa ikindi gice ko muri kanyebise ibisagara vya ruguru wera aho twibaza ngo ibisanzwe kuwa mu ijoro twumva ubukanye kaburarenze ukwemera kuwa mbere kaye bibahatari ibintu byose birugagwa gusuma ntibyashoboka nta naho wacisha imodoka kubera ibi bibarafu byakurutse bigafuka ibarabara wicishijemo bikagerera nizo ngorane twagize kubera ko twongeye kubona umuyaga nkuba twongeye kuronka ico kuwa kane mu gitondo.
Icyo gihe mwabayeho gute?
Icyo gihe nkanje ndakunze kuba nicaranye imbabura n'umukara, umukara w'ibiti, hanyuma nari nagize n'ikibazo nari nfite umukara mu Kenya, imbabura zose zari zibiri zose ndakora, hama nkaba nari nfite ibitoto bifite amasitimu cyangwa amatoroshi, nari ndayafite. Mu kujya rero mugenzi kwabaye gukoresha imbabura mu kugira ngo umuntu asuruke, twateza kuza kwata imodoka, umuntu agakoresha buriya bushuhe buri mu modoka muri byo bifite klimatize cyangwa air condition, tukabona ko nakareho gucaje simu, gusharije simu, hanyuma n'uburyo bwo gutumana ko amakuru kubera zino antene zituma amatelefone yacu ahanahana amakuru nazo zizabuza umuriro. Urumva sima bubi bwa mbere mbayeho muri ino leta zizobwizambika kuva nashize.
Kuva icyo gihe cyose mutari mu musimu w'umuyagankuba hari n'amakuru avuga ko n'ibifungurwa mu mangazine abidandaza byari bya Kenya, mwabayehe gute, mwafungura gute?
Yaha, mu gufungura urumva twagize amahirwe tukaduha dugifise ikintu nk'imikate twaguze, ibyo twasumye kuwa gatandatu kumbe n'imbere yaho cyari kwa Mungu, nibyo byonyine byadufashije. Nibyari bisanzwe biri muri ibi byuma byo gukanyisha twita amafurigo, ibyo byose byadufashije, ariko biba ari bike kubera usubye nk'iminsi ibiri, ngibi kumaze iminsi ibiri n'itatu bica bisaba ko biheze ugenda ukagura ibindi, ariko ntaho twashobora kubigurira ko amamangazini agurisha ibifungurwa ashobora gukora atafite umuyagankuba ibikunda.
Ego mwavuze ko kuva uvuga ku munsi wa Mungu gushika ku munsi weje kwa kane tamuyagankuba mwari mufise, mwagumye mu mazu yanyu canke mwari mwahungiye ahandi hantu?
No, nafashe guhungira abari basaza bafite imiryango mwayangu ukuntu bimeze, hari nk'amakartiye mwamwe canke ibice bimwe bigisagara wasanga bifite umuyagankuba, hari aho batigeze bawubura mu bisagara birimo abantu batunze cyane b'abazungu babandi tuvuga bishoboye nk'abantu baba muri icyo bisagara muri utwo duce twegereye aho bo umuyagankuba ntibigeze bawubura. Hakaba n'abandi ubura bari mu tundi duce umuyagankuba bawuronka amasaha abiri, amasaha atatu, ariko twebwe agakartiye turimwo twawubuze iminsi itatu yuzuye. Kuwa mbere twawubuze mu gitondo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abarundi b'impunzi baba mu nkambi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'icyemezo cya HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, cyo kugabanya amakara ya nyiramugengeri batekesha. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri bo.
Turiko turaraba neza ko guhera ku itaye imwe gushika ku itaye zitatu bahora bapokera ibizuku ibiro bitandatu, ariko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ntitwamenye ukungene vyaba vyapfungutse, ubu bariko bapokeza ibiro bitatu, bagiye kuzodupokeza ibiro bitatu n'inusu. Hanyuma guhera ku itaye zine zitanu zahora zipokera ibiri cyenda, ariko bagiye kuzopokeza ibiro bitanu. Guhera ku itaye zitandatu, itaye icyenda bahora bapokeye ibiro cumi na bibiri, ariko bagiye kuzopokeye ibiro umunani. Guhera ku itaye cumi gushika kuduga bahora bapokera ibiro cumi na bitandatu, ariko bagiye kuzopokera ibiri cumi.
Twebwe nk'impunzi zo ngaha Murongwe na cyane cyane nka twebwe abakenyezi, ikibazo cyo kugabanya ibizuku bahora badupokeza hakuru twebwe abakenyezi ni twebwe cyakoze ko cyane cyatubabaje cyane rwose, na kare ibyo bahora baduha byahora ari bikeye mugabo byafasha, none ubu hoho bagabanije ntitubona ingene bigiye kugenda. Ubu kuvuga ibidukikije nk'ibijyanye n'ibiti nga hafi y'ikambi nta bigihari, isigaye imisozi igaragara kubera ukuntu umuntu azajya kurondera udukwi two gucana. Ubu tuzaza turinda kujya kure kuko ibiro bitatu n'ibizuku bitatu nyine zo cyusanga atacobera ibukumarira kujya kure kuja kurondera izo nkikure ni hahandi hari insecurity dusanzwe twaho tu nkaba mama tubangamirwa cyane iyo tugiye inyuma y'ikambi tugiye gusenya hari habaviyogwa niyo wobugiye mu murima barakuviyora hakana gusanze muri mu murima nabandi hari gira babahohotera hakana gusanze mu ipoli wagiye gusenya urondera udukwe none twebwe nk'impunzi kabisa zo ngahimurongwe turabona ingingo zose ziriko zirafatirwa kuri twebwe ntizitworohereza kabisa ntituziko asere yaduhebye nuko bakitufise kamaboko botuma batubwira yuko aha bananiwe ngaha muri Kongo bananiwe no gutunga impunzi
ibizugu kuba babipunguje batugiriye nabi nkuko turashobora kugenda kutugiye gusenya iyo kure bakatugirira nabi nka twebwe abakobwa bakatugirira nabi iyo bamaze kutugirira nabi nta muntu ashobora gutaha nukuvuga rero barashobora kongeza kwivya bizuku nimba naho bavuga ko baduhevye babivuge nimba bavuga ko bananiwe hama natwe tumenye ingene tugira
byukuri itumaze kumva iki kintu cyuko ibizuku bagabanije bafatiye ku biro bahora baduha bakaba babigabanije cyane namwa burya twahora twidoga kari bike mugabo bongohore bya bike bongeye kubigabanya twabogize ubwoba bwinshi bivanye n'uko hirya no hino inyuma y'inkambi hatameze neza tugiye kurondera udukwi benshi baragira ingorane kandi nk'abantu b'abamama bobo n'ibintu bidasha nibara ntiworaba ibintu bakoregwayo bagiye kurondera udukwi natwebwe rero ubwo tugace twiyumvira none gabaje ko ibizuku byafasha ubuhoho mu bidukikije hoho bizogenda gute amashamba zohona kandi afise akamaro kanini ku buzima bw'abantu aho hose tukaraba tukati ibi bintu byiza bobandanya ahubwo bakongerereza aho uko vya ibiro bahora baduha botuma babyongeza hako bo bipunguza kugira ngo bakingire twebwe turaha muri site kuko kugenda hanze kurondera inkwi biratugora kandi n'amashamba muri icyo gihe aca abaho atangorane bimwe byo kuguma baca kuyicagura barondera inkwi bica bihagarara
amakuru ya sporo mu Rwanda guhera uyu munsi icicaro cyishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA cyo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba kiri Kigali ku mugaragaro umunyamakuru wacu wa sporo mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye iyi nkuru
kuri wa gatanu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yafunguye ishami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe riri i Kigali mu Rwanda iri shami FIFA Regional Development Office mu rurimi rw'icyongereza rizajya rikurikirana ibikorwa n'imishinga y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba muri uyu muhango hari kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na minisitiri wa siporo Mimosa Munyangaju perezida wa FIFA Gianni Infantino yatangaje ko impamvu u Rwanda rwatoranyijwe ngo rukirwemo iri shami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe ari uko iki gihugu kigaragara gaza umuhate mu guteza imbere umupira w'amaguru ikindi kandi ngo Rwanda ni igihugu cyiza gishobora kuba ikitegererezo no mu zindi nzego zitari umupira w'amaguru Vincent Biruta ministri w'ubanyi n'amahanga yashimiye ubuyobozi bwa FIFA avuga ko leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo ubufatanye hagati y'impande zombi buzarushaho gutera imbere kandi ngo ntakabuza ibyo biyemeje bizagerwaho ku ruhande rwa ministeri ya siporo basanga iri shami rifunguwe i Kigali ari amahirwe akomeye azafasha u Rwanda mu iterambere ry'umupira w'amaguru hibandwa ku mikino y'abakiri bato Mimosa Munyangaju uyobora iyi ministeri afite icyizere ko bazaboneraho kwifashisha iki cyicaro no mu yindi mishinga itandukanye
mu biganiro mu bufatanye na FIFA mu mubano dufitanye na FIFA bizatworohera noneho no gushaka n'izindi projet nubwo baba batazifite ariko dushobora kubagezaho bakazigaho babona ziteza imbere umupira w'amaguru tukaba twabyumbukira mu cyatsi twabikora
muri Afrika hari amashami atatu y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ayo mashami ari Johannesburg muri Afrika y'Epfo Dakar muri Senegal ni Kigali mu Rwanda iri shami ryo mu Rwanda risimbuye ibyari risanzwe riri Addis Abeba muri Ethiopia tunyarukiye mu kino cyo basketball kuri wa gatanu ikipe y'igihugu Rwanda yakinnye umukino wayo wa gatatu mu majonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani. Muri uyu mukino u Rwanda rwatsinze Sudani y'Epfo amanota 62-58. Usibye Sudani y'Epfo, itsinda rya kane u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora ririmo kandi Nigeria na Mali. Ejo ndi kwa gatatu u Rwanda rwabanje gutsindwa na Mali, kwa kane rurongera rutsindwa na Nigeria. Iyi mikino irimo kubera mu mujyi wa Monastir muri Tunisia ku matsinda atatu, andi matsinda abiri asigaye akaba arimo gukinira Yaounde muri Kameruni. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari irimo kwitabira aya majonjora mu rwego rwo kwipima kuko isanzwe ifite itike yo kuzakina Afrobasket ikesha kuba iri rushanwa rizabera mu Rwanda. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu rero, aya makuru naha ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.